Ili nizvi di America. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015. Muri iki gitondo kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Urumva guturira umodoka bakongera bagaturira ibi nabiri amazu baturira ama antenne ya communication. Urumva yuko atari yamyerekana twako turarondera
uwo ni umukuru w'igisagara cya Bujumbura Saidi Juma ahanurwaruka kureka konona ubutunzi bw'igihugu iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mukanya yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino amakuru tugira dushikizwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi waramutse Eugenie n'ayandi makuru dufitiye muri iki gihe
Waramutse nawe Fidele bwakiye neza nshuti mwese muduteze amatwi amakuru tuhereye mu Burundi mu ntara ya Mwaro muri komine ya Rusaka na Gisozi amakarita y'amatora yatwitswe kuwa kabiri n'abigaragambyaga bamagana manda ya gatatu ya president Pierre Nkurunziza kubera iyo mpamvu abashinzwe gutunganya amatora mu ntara ya Mwaro bahise bafata icyemezo cyo kuba bahagaritse gutanga amakarita y'amatora kuzageza igihe hazaba habonetse umutekano Iyi nkuru turaza kuyibagezaho mu makuru yacu ataha yibanda ku Burundi. Avocat General wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Loretta Lynch avuga ko ibinyoma ruswa na bitugukwaha bimaze imyaka irenga 20 byarashinze imizi mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru FIFA. Lynch ibyo yabivuze mu nama yagiranye n'abanyamakuru hejo kwa gatatu I New York ubwo ibyaha mu rwego rw'igihugu byashyirwaga ahagaragara ku bantu 14 batumye amaperereza adakorwa kuri FIFA. Lynch yavuze ko ibivugwa kuri ruswa bimaze igihe kandi yashinze imizi byagize ingaruka zikomeye ku bantu benshi. Hagati aho abategetsi b'Ubusuwisi nabo barimo gukora iperereza ritandukanye ku bivugwa n'ibifitanye isano n'imikino y'umupira w'amaguru ku rwego rw'isi izaba mu mwaka 2018 no mu 2022. Abarwanyi b'umutwe wa Kiyisilamu bishe abagabo 20 mu mujyi wa Palmyra muri Siriya. Ibi byavuzwe ejo kwa gatatu n'itsinda ricunga ibihabera. Abo bagabo barashwe bamaze gushinjwa ko bafatanya na guverinoma ya Siriya nk'uko bivugwa n'umuryango w'abanyasiriya uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mu gihugu bituranye cya Iraq umwe yahuze ateze bombe hitana abasirikare 17 mu ntara ya Anbar mu ijoro ry'ejo mu gihe ingabo zishyikiye guverinoma zikomeje kugaba ibitero kugira ngo bibuze amahwemo umutwe wa Etat Islamique mu karere. Abategetsi mu ngabo za Iraq bavuze ko ibitero hanze y'umujyi wa Faruja ufitwe na Etat Islamique byo kwa kabiri byabaye nyuma y'amasaha hatangiye ibitero byo kwihimura byo kwambura abarwanyi ibice by'igihugu bafashe. Ubuyobozi bw'i Kremlin ejo kwa gatatu bwanze kugira icyo buvuga ku byatangajwe n'umunyamakuru wabwiye wabwiwe n'ababyiboneye ko abasirikare benshi b'Uburusiya bari kwirundira hafi y'umupaka wa Ukraine. Umuvugizi Dmitry Peskov avuga n'abanyamakuru yavuze ko ibyo bibazo by'umubare munini w'abasirikare bashobora kuvogera Ukraine nta mwanya bifite ngo nta shingiro bifite. Peskov ibyo yabivuze mu gihe gito nyuma y'uko umunyamakuru biro ntaramakuru Reuters avuze ko yabonye abasirikare n'intwaro zitabarika mu birometero 50 uvuye ku mupaka wa Ukraine. Aya makuru yavugaga ko imodoka nyinshi z'Uburusiya zabonetse aho hantu plaque n'ibindi byose biziranga byarakuweho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko nta gushidikanya ko nta nyongera ku gihe ntarengwa cyatanzwe ku masezerano ku byerekeye intwaro nikleyeri za Iran. Itariki ntarengwa ngo ayo masezerano abe yagezweho ni ya 30 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Umuvugizi wa Departement ya Leta muri Amerika Jeff Ratke ejo kwa gatatu yavuze ko Amerika n'ibihugu bitanu bifatanije muri iyo mishyikirano ari byo Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudage n'Uburusiya bivuga rumwe ku bikorwa byo kugera ku masezerano bitarenze impera z'ukwezi gutaha. Ntiyavuze ko uko icyakora uko byagenda igihe ayo masezerano hatagerwaho mbere y'itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu. Cyakora ibitangazamakuru rya leta ya Irani ryasubiyemo ibyavuzwe n'ushyikirana ku ruhande rw'abanyayirani Abbas Araki ejo kwa gatatu ko ibyo biganiro bishobora kuzageza nyuma y'itariki ntarengwa. Ibitero by'indege mu murwa mukuru wa Yemen Sana ejo kwa gatatu byahitanye abantu 36 mu ngabo zishyigikiye abarwanya ubutegetsi ubwo urugaga ruyobowe na Arabia Saudite rwakomeje gahunda yo kurasa ku nyeshyamba z'abahuthi zafashe ibice by'igihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru Reuters avuga ko abasirikare benshi nabo bishwe cyangwa se bakomerekeye muri ibyo bitero hafi y'umupaka wa Arabia Saudite na Yemen. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barapfuye mu karere n'ingabo z'urugaga zatangiriyemo ibitero mu bitero byo kwihimura ku barwanyi b'abahuthi mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Urugomo rukomeje hamwe n'ibitero by'indege byatumye ibiribwa lisansi hamwe n'ibindi byangombwa byo mu buvuzi bitabasha kugera neza muri Yemen, none abantu bugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo. Abajuji b'ubujurire mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga basabye Cote d'Ivoire gutanga Simone Babo wahoze ari umugore wa perezida wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire rukomeza guhamya ko agomba kwitaba urukiko rw'irahe. Asoma icyemezo cy'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ejo kuwa gatatu, juje w'umunyapolonye Piotr Hofsmacki yavuze ko Cote d'Ivoire igomba kuzuza inshingano zayo igatanga uwahoze ari umugore wa perezida idatinze. Yavuze ko amakuru icyo gihugu cyahaye urukiko yari mu rujijo ku rukiko rw'ubujurire rwasanze abategetsi ba Cote d'Ivoire bataragaragaje mu gihe cyari cyateganijwe ko barimo gukora amaperereza kuri Simone Babo ku byaha aregwa mu rukiko rw'irahe. Urwo rukiko rufata icyemezo iyo ibihugu byasinye amasezerano bidashobora cyangwa se bidashaka kuburanisha ukekwa. Raporo ya ONU irasanga abantu bari munsi gato ya miliyoni 800 ku isi hose aribo barara bashonje ku munsi ku kigereranyo cya miliyoni 218 mu myaka 25 ishize.
Urakoze jene ku makuru ejeje kudushikiriza naho mukanye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Mu Burundi inyuma y'ukwezi kurenga abanyagihugu badashyigikiye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu bari mu mabarabara, igisata cy'ingenzi kiracumbagira. Abigenga basanzwe bakorera muri icyo gisata harimo amahoteli bemeza ko bariko bakora bahomba. Ku ruhande rwa leta ho bavuga ko atagitangaje kirimo kuko ibihugu byinshi bya Afrika iyo biri mu biringo by'amatora bitagendegwa. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Mushasha Diane nini nahazwe.
Igihugu cy'u Burundi abenshi bita umutima wa Afrika gihereye muri Afrika yo hagati. Bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura twavuganye bakemeza yuko naho ibihe bya politike bigoye ico gihugu kirimwo bafise ico bagishima ku gihugu cabo.
Abantu baho ari abantu bakira abantu bidasanzwe, ni igihugu kidasanzwe, ni igihugu ciza cyane.
Twe mu Burundi batamba ibintu bitandukanye, agasimba bagatamba imakamba, intore nazo ni mu Kirundo, abantu bazi kujisha bazi kubaza.
Imwe rimwe mana nibaza ko no mukurema bahereye ngaha kubera ibintu vyiza vyinshi biri ngaha mu nyambaro, mu ngendo, mu mvugo, mu nyifato. Urafise ahantu hari biyaya, imisozi, dufise amashuha arenga 6 mu Burundi.
Benshi barakunda ninja ziwacu kubera akanovera kiwacu. Dufise n'abakobwa beza n'abahungu bacu ni beza, twambara neza, dufise ingoma nziza, tuvuza neza ingoma.
Hambavu ingoma z'u Burundi ziri no muri bimwe ingenzi ze zihurumbira. Uburundi bufise muri rusangi ibibanza vya babijana 126 biri mu ntara zose bituma ingenzi zihahurumbira. Muri ivyo bibanza harimo nk'ibibanza bishinguwemo abami n'abamikazi, amazu ya kera yari yubatse Kirundi, ikiyaga Tanganyika, eka ndetse n'amashamba cirumeza usangamwe ibikoko bitandukanye. Avrimbo nicuye arongoye ishirahamwe Intore Tour rifasha ingenzi ati nta ngenzi zikigendera Uburundi.
Nta bantu tukironka kuko ingenzi ijanwa n'umutekano. Muri make rero ntangenzi zihari kubera atamutekano hari.
Leonidas Sabunimana umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ubudandaji mu gisata c'ingenzi ntakana ko igitigiri c'ingenzi cagabanutse. ariko ngo ntawo kwemeza ko vyatewe n'icuka ca politike kihari
hafi mu bihugu byinshi byo muri Afrika mu gihe abantu bagire baje mu matora usanga inkuru ziva mu gihugu ari inkuru zica imitima abantu bigatuma abantu batiyumvira kugenda ico gihugu kubera ibintu by'amatora no vuga yuko atari bihe bituma abo bantu boroherwa kugendera igihugu
nibizokoroha gusubira gusana sana kino gisata inyuma y'ayo matora mu gihe bimwe muri ivyo bihugu vya Afrika turiko turatanga ko n'uturorero usanga ayo matora abaye niko hakaba imishamirano mugabo ntihagira bicwa ntihagire n'abafungwa
ico nzi ni kimwe nuko mu gihe leta ishize uburyo bubereye muri ico gisata inyuma y'igihe ico gisata naco kiratera imbere
amakuru dukura mu ndege zegukira ibihugu vya Kenya n'Ububirigi avuga ko abagendera igihugu c'u Burundi bagabanutse gose kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane indege y'Ababirigi ijamo abantu 280 isigaye ishika mu Burundi ifise abantu ngo bagera kuri 50 indege y'Abakenya nayo yarisanzwe iguruka ku gataka k'u Burundi inshuro zitatu ku munsi isigaye iguruka inshuro zibiri gusa amahoteli atari make mu gisagara ca Bujumbura akunda gushikirwamo n'ingenzi twaciyemo batumenyesheje ko atangenzi baherutse gukubita ijisho mu bushikiranganje bw'ubudandaji bakemeza yuko igisata c'ingenzi mu Burundi ari gisata gishobora kwinjiriza leta y'u Burundi amafaranga asumba ayava mu kawa n'icayi bimwe mu bitegwa njabuka amazi byinjiriza amafaranga y'agaciro igihugu c'u Burundi i Bujumbura Diane Ninahadze ku bw'ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice twongeye amakuru isa 12 isa moya n'isa 2 mu gitondo ku gicamunsi Ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10 sa 11 na sa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi ni ku Ijwi rya Amerika ku wa mbere kugera ku wa gatanu
muri komine ya Kinindo ku muhingamo wejo ku munsi wa gatatu habaye imyirekano yatumye imodoka yo muri kaminuza y'ubuvuzi INSP Institut National de la Santé Publique turigwa Saidi Juma ayoboye igisagara cya Bujumbura yahaye ikiganiro mugenzi wacu Desire Hatungimana aho ahanura urwaruka kureka konona ubutunzi bw'igihugu agasaba n'abavyeyi gukora akazi kabo ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana
yakamwe dutera urwaruka nuko guhagarika ubugizi bwa nabi kuko murabona ko bari ko baronona bononera imiryango bononera igihugu ivyo rero murabona yuko atavyoshora kudushikana muri iki gihugu twariko turatera imbere mu bijanye n'umubano mwiza mu bijanye n'amahoro n'umutekano urumva guturira umodoka bakongera bagaturira ibinabiri amazu baturira ama antene ya communication ivyo urumva yuko atari yamyerekana twariko turarondera ahubwo ari ubugizi bwa nabi bifise ikindi kintu bigamije atari ibidusanzwe tuzi twasaba rero yuko abashobora gushikira urugwaruka yuko boruhanura rukagarukiriza ngaho ivyo nonekaye biramaze nitwifuza yuko ari ibindi twaguma twongerako
ico mwamwimirije gukora kugira koko ibi bintu bihagarara muri kino gihugu
ego ikiriko kirakogwa murazi yuko twifashijwemo na menibe hari ibiganiro biriko biraba twina leta hamwe na batunganije imyerekano nibaza yuko bazogica seko kugira ngo dushobore guhagarara ibintu bintu bishobora guhagarara hanyuma duheze dusubire mu mahoro abantu babane atakibazo
abavyeyi bobo burwaruka nta kamunwa bate
ego akamo tutera abavyeyi urugwaruka nuko bo bicarika bakabaha indero indero imwe yo kuziko bakababwira ko ibibariko barakora atabizobashikana akarorero turagafise twe ngaha mu Burundi murazi vyabaye muri 1993 kuduga ahugwaruka gwakoreshejwe cyane ndetse mu nyuma ngo gwaruka bikaba byarabagira ingaruka mbi nitwo kwifuza rero yuko ubwo gwaruka n'ubu rusura gukoreshwa muri zo nzira ahubwo niba bahanure basubire ku mashuri baje kwiga kuko abandi bariko bariga kandi bazosanga bahombye byinshi kuko umwaka urashobora kuba imfa gusa kuri bo kuko abandi bo babandanya biga
Radio Amerika i Washington DC tukivuga ku Burundi ibiganiro n'inama bigenewe gutorera umuti kibazo cy'u Burundi birabandanya hirya no hino muri Afrika mu buseruko. Hategekanijwe inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere nayo izokwiga ku Burundi. Mugenzi wacu Eddie Gwema adufitiye inkuru y'imvaho ari Bujumbura mu Burundi.
Mugiye hano ibujumbura imyigaragambyo batifuza ko Perezida Pierre Nkurunziza yongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ikomeje, ndetse leta ikaba ikomeje no kwotswa igitutu n'amahanga. Abahagarariye leta bo bakomeje kuvuga ko urusaku rw'amahanga rutazigera ruhagarika umugambi w'umukuru w'igihugu wo gukomeza kwiyamamariza uwo mwanya mu matora ateganyijwe mu kwezi gutaha kwa gatandatu. Hagati aho amahanga akomeje gushakira umuti ibibazo biri mu Burundi mu nzira z'ibiganiro, ndetse no guhagarika inkunga ibihugu bitandukanye byageneraga Burundi mu rwego rwo kugerageza kumvisha leta ko ikwiye guhindura imigendere yayo. Kuri uyu wa gatatu, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Said Djinnit wari umaze iminsi agerageza guhuza impande zitandukanye hano mu Burundi yageje raporo ku kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano ku mugabane wa Afrika ho hateganyijwe inama y'abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afrika y'Uburasirazuba izateranira i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Tubibutse ko inama nk'iyi yari iteganyijwe guterana ku itariki ya 13 z'uku kwezi, ariko ihita isubikwa nyuma y'uko zimwe mu ngabo z'u Burundi zigerageje gufata ubutegetsi ku ngufu. Icyo gikorwa cyari kiyobowe na General Godfrey Niyombare, kugeza ubu bitaramenyekana aho aherereye. Nubwo iyo nama y'i Dar es Salaam yatumiwemo abakuru b'ibihugu, kugeza ubu ntibiremezwa neza niba Perezida Petero Nkurunziza azayitabira. Mu kiganiro kuri telefone, Willy Nyamitwe, umujyanama mu by'itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu, yambwiye ko Uburundi buzahagararirwa muri iyo nama, ariko ntiyemeza ko umukuru w'igihugu azaba ari i Dar es Salaam. Yambwiye ko bikiri kare gutangaza niba azagenda cyangwa atazagenda. Kubatavuga rumwe na leta nabo bazaba ari muri iyo nama ngo igihe cyose Nkurunziza atazaba ari muri iyo nama kandi ariwe pfundo ry'ibibazo, ngo babona ntacyo izageraho bakaba musaba kubaha bagenzi be akayitabira. Twabibwiwe na Dr. Jean Minan uyoboye Frode Bunyakuri, ishyaka ritavuga rumwe na leta.
Mbere twifuza ko yugenda akumveza impanuro ahabwa n'ababanyi nishira hamwe turimo muri yuko tuhanya karere twa karere turimo, kuko igihe twajamo twabigiyemo ari matwara kandi atubwira ko ari byiza cyane. Ni ukuvuga rero natagenda kuko kuba ari kugaya abantu b'abashinga ntahe nkawe harimo n'abamuro, ariko twebwe tuzoba ariyo turi kugira ngo tubashikirize amana arimo arakorerwa Abarundi kubera iki umuntu ashaka ikingo cya gatatu cy'uko umukuru w'igihugu kandi amategeko abimubuza. Aho rero kutagenda ni uko nawe nyine ajuba yabonye ko icyo kiringo atagikwiriye adashaka, nuko abantu bose babimubwira ariko nta kintu bizomubuza.
Eshanu z'ukwezi kwa gatandatu ishyaka ryawe ryaba ryiteguye kujya mu matora. Imvururu zimaze iminsi zibera mu Burundi nyuma y'uko imyigaragambyo itangiye zimaze guhitana abantu barenga 20, naho imibare mishya yasohowe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ita ku mpunzi ikabigaragaza ko umubare w'abantu bamaze guhunga iryo shami rifite imyirondoro ugera ku 72,000. Edi Rwema, Radio Ijwi rya Amerika, i Bujumbura mu Burundi.
Ijwi rya Amerika, ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Dukubitire mu Rwanda hitariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu wari umunsi wa nyuma w'uguharura impunzi z'abarundi zakiwe mu miryango zitagiye mu makambi. Mu karere ka Bugesera, akarere kegeranye n'urubibe rw'u Burundi, haraharugwa impunzi zirenga 1400 zitagiye mu makambi zakiwe n'abanyagihugu. Bamwe mu bo mugenzi wacu Asumta Kaboyi yashoboye kuganira nabo bavuga ko gushika ubu batunzwe n'abanyagihugu bagenda babaha ibyo kurya, ariko bakifuza ko nabo boronswa imfashanyo.
Akarere ka Bugesera gakora ku mupaka w'u Burundi, gafite impunzi zirenga 1400 ziri mu baturage zitigeze ziba mu nkambi abona asanze mu murenge wa Ririma. Bambwiye ko kugeza ubu batunzwe n'abaturage bagenzi babo babakiriye, ndetse n'abaturanyi bagenda babazanira ibyo kurya. Babwiye Ijwi rya Amerika ko ibi bidahagije, bifuza ko nabo bafashwa nk'izindi mpunzi. Uyu mubyeyi afite umuryango w'abantu 9 acumbikiwe mu nzu n'umunyarwanda bahoze babana i Burundi, yambwiye ko atunzwe n'ibyo abaturanyi bagenda bamugenera umunsi ku munsi.
Abadusengana bagiye baza kudusura, bakaza baraza bakaturaba, bakatuzanira ibyo kurya. Na uwo muhora ati sindaza kugusura, akaguha nk'igihumbi cyangwa ibihumbi 2000, ubwo umunsi ukabura aciye. Ni ukuri ikintu twifuza ko cyo tugera aho abandi abari hariya mu nkambi barabafasha nyine, ubwo barabona ibyo kubafashisha, baragwara bakabavuza. Natwe bwa hano turwaye umuntu arimenye, icyo cyose ni kibazo. Ugufungura ubwo nyene umuntu arimenyesha ni kibazo. Icyo twakwifuza nuko ibyo byose bo bidukora nk'ibyo ariko barakorera abandi, ko batwemereye ko umuntu wese ashobora kuba ahashaka. Numva bo bitugiramwo niyo mfashanyo ibonetse, bakabandanya bakaho tuba ko bahazi.
Mu mudugudu uherereye mu kagari ka Kimaranzara mu murenge wa Ririma, nahasanze umukecuru w'imyaka 106 nawe yacumbikiye impunzi z'abarundi zigera ku 10, harimo abuzukuru be, abuzukuruza ubuvive. Bigoranye twabashije kuvugana, ntiyumva neza ariko aracyafite ubwenge buhagije. Yatubwiye ko kugeza ubu atunzwe n'abaturanyi ngo ndetse n'abakozi b'umurenge n'abakagari aribo kugeza ubu bateranije amafaranga akabasha kubona igitunga abo bamuhungiye.
Abanga baba kitifa bana bakozi babo ni tubanye neza cyane, ariko icyo nsaba tubana babakirise tubatuzaniye ibintu imfashanyo z'abakirisito batwebwe twitwe inkurira kwamo kuri ku Imana barandeba baranzi abana b'umwana wanjye wari Burundi.
Kugeza uyu miryango yakiriye impunzi z'abarundi baba abo bafitanye isano cyangwa ubucuti, iyi miryango isaba Abanyarwanda muri rusange gufatanya bakagenda bafasha imiryango yakiriye impunzi, kuko kugeza ubu bitoroheye iyo miryango. Kimwe nabo mu mujyi wa Kigali ndetse nabo mu ntara y'Amajyepfo twaganiriye, uyu mukecuru wo mu murenge wa Ririma wakiriye abantu 9 nawe asanga leta n'imiryango ifasha impunzi yabunganira ku mashuri y'abana ndetse no kubabonera ubuvuzi.
Byereteye imibereho twabihaye Imana, kuko nta kindi twasakuza dukora. None dufite ibibazo byinshi, hari ibintu byerekeye ubuzima, hari ukubona abana bicaye batiga, hari n'ubuzima bwo kubaho. Nka executive w'akagari kacu amaze kumenya ko baje, yakoze uko ashoboye kose anzanira amafaranga yo kubashakira nibura agafuka k'umuceri. Nabo bavandimwe b'i Kigali ndiruka nyine, ariko cyane cyane ubufasha ni ukubona abana bajya mu ishuri, ni ukubona babona za mituweli, ikindi ibyo baryamamo, kubona za matera. Ubu naratiriye ahantu hose.
Inzego z'ibanze zibara n'abo bantu umunsi ku munsi nazo ziravuga ko imiryango y'abarundi yahungiye mu nshuti zabo z'Abanyarwanda ndetse n'ababakiriye bakeneye ubufasha bwihuse, ngo kuko nubwo batari mu nkambi ariko imibereho ngo iranga ikabagora. Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kimaranzara mu murenge wa Ririma, akagari kamwe karimo impunzi z'abarundi ni mu karere ka Bugesera.
Mu byukuri ibyo byose iyo umuntu yahunze abakeneye ubufasha usibye kwa bangaba batabashije kujya mu nkambi aho abandi bari, yenda bakagira amahirwe yo kuza mu miryango baziranye inshuti, ariko bari bakwiye kuba hari icyo bafashwa nabo ubuzima bugakomeza. Ariko mu byukuri umuntu uri mu bibazo nk'ibi yagakwiye gufashwa aho yaba ari hose.
Nkuko twabitangarijwe n'ushinzwe itangazamakuru muri Minisiteri yo gufasha impunzi, ngo imibare y'impunzi z'Abarundi zitagiye mu nkambi yakusanyijwe n'uturere ngo izagezwe muri Minisiteri yo gufasha impunzi mu Rwanda. Iyo Minisiteri isubira inyuma ibarurizo impunzi ndetse inaziye ibyangombwa biranga impunzi. Inyuma ngo Minisiteri y'impunzi nibwo izagena uburyo bwo gufasha izo mpunzi cyane cyane ku bigendanye no kwivuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Juti mwese muduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iyi saha, ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru. Eugenie.
Urakoze Fidel. Twababwiye ko havuka General wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Loretta Lynch avuga ko ibinyoma, ruswa na bitugu kwaha bimaze imyaka irenga 20 byarashinze imizi mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru FIFA. Hagataho abategetsi b'Ubusuwisi nabo barimo gukora iperereza ritandukanye ku bivugwa bifitanye isano n'imikino y'umupira w'amaguru ku rwego rw'isi izaba mu mwaka 2018 n'umwaka 2022. Abarwanyi b'umutwe wa Kiyisilamu bishe abagabo 20 mu mujyi wa Palmyra muri Siriya. Abo bagabo barashwe bamaze gushinjwa ko bafatanya na guverinoma ya Siriya. Ibi bikaba bivugwa n'umuryango w'abanyasiriya uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubuyobozi bw'i Kremlin ejo kuwa gatatu bwanze kugira icyo buvuga ku byatangajwe n'umunyamakuru ko abasirikare benshi b'Uburusiya barimo kwirundira hafi y'umupaka wa Ukraine. Umuvugizi Dmitry Peskov avugana n'abanyamakuru yavuze ko ibyo bibazo by'umubare munini w'abasirikare bashobora kuvogera Ukraine nta shingiro bifite. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko nta gushidikanya ko nta nyongera ku gihe ntarengwa cyatanzwe kugira ngo amasezerano ku byerekeye intwaro nuclear za Iran abe yagezweho. Iyo tariki ntarengwa ni ya 30 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Ishyaka riri ku butegetsi muri Ethiopia ryatsinze itora ryo ku cyumweru n'amajwi menshi cyane hakurikijwe amajwi ya mbere amaze kubarurwa yatangajwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora. Iyo komisiyo ivuga ko ishyaka riri ku butegetsi EPRDF nabo bifatanije byegukanye imyanya yose y'abadepite mu nteko, imyanya 142 imaze kumenyekana kuri 547. Ishyaka riri ku buyobozi ryatsindiye imyanya yose mu mujyi wo mu murwa mukuru Addis Abeba. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yatsindiye umwanya umwe mu nteko mu matora yo mu mwaka 2010. Ntibiramenyekana niba ubu noneho yaba yatsindiye indi myanya. Amajwi ya nyuma byitezwe ko azamenyekana ku itariki ya 22 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Ibitero by'indege mu murwa mukuru wa Yemen Sanaa hejo kuwa gatatu byahitanye abantu 36 mu ngabo zishyikiye abarwanya ubutegetsi, ubwo urugaga ruyobowe na Arabia Saudite rwakomeje gahunda yo kurasa ku nyeshyamba z'abahuthi zafashe ibice by'igihugu mu ntangiriro z'umwaka. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru Reuters avuga ko n'abasivili benshi nabo bishwe cyangwa se bakomerekeye muri ibyo bitero hafi y'umupaka wa Arabia Saudite na Yemen. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barapfuye mu karere ingabo z'urugaga zitangiye ibitero byo kwihimura ku barwanyi b'abahuthi mu kwezi kwa gatatu naho mu kanya isamoya.
Nshuti mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bikaba bigarukiye aha. Mwakoze kudutega amatwi, mukanya ibiganiro byacu birabandanye.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.